VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 2021 ukwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
dutaje twoshikira hehe mbega tuzoshikira mu ijambo mbega tuzoshikira musi y'ibiti byo kwibarabara anga bajogwa kunzira ndico gituma twavuze ko ari kwangazwa mu kwangazwa nyine.
Uyu numwe mbanyagihugu muri site ya Bugendana asigura ko imwe mu mvuzo ziriko zibatuma kwiyamiriza umugambi wa leta wo kugara makambi yeganirijwemo abantu hagati mu gihugu harimwo iyo site ya Bugendana iri mu ntara ya Gitega ari uko iyo baje bava mu mitumba amatongo bamaze kuyadandaza.
Uko no guhunganya amashengero guhungabanya imibano n'ingo kandi ntabuza abantu gukora gusa n'izindi ngesombe banabuza no kuja kwa muganga umuntu akicwa na malaria ngo ariko baramusengera.
Unawe numwe numuvugizi muri antunga w'ushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntahiraja avuga ku kibazo c'amasengero atandukanye atera intega abantu kurera amaboko ngo Imana izokora. Tuzakubigaruka ko handi hato mu kiganiro c'abarongoye amashengero mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere ya makuru yose ndayemereye mbanze ndabwire muri make kuri nanirwa amashirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko rwunguruje urubanza ruregwamwo leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza muri sentare ya Afrika y'ubuseruko ni nyuma y'urubanza rwari rwashengishijwe nayo mashirahamwe asaba ko amatora yose yabaye mu Burundi mwaka wa 2015 yofutwa. Mu rubanza rwa mbere rwasomwe ku mwaka uheze iyo sentare yafashe ingingo ivuga ko kwitoza kwa perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza kubahirije amategeko yose y'imbere mu gihugu iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Muri make kandi mu karere leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo itangaza ko itageza gutanguza amatohoza ku bwicanyi bwagaragaye masanamu ya video yasohowe ku mbuga ngurukana bumenyi mu mpera z'ino ndwi turangije yerekana abasirikare bayo bica abanyagihugu mu ntara ya Kasai ni nyuma yaho ibihugu nk'Ubufaransa leta z'umwe za Amerika n'ishami mpuzamakungu ONU bisabiye leta ya Kongo gutanguza amatohoza yihuta kugira ngo abagize ubwo bwicanyi bashikanwe imbere y'ubutungane. Leta ya Kongo yisigura ivuga ko ayo mavideo ari reme ntanya rikomeye kandi ko atariyo ijeje gucira urubanza abasirikare bari muri izo video na rya yemeza ko itabazi kugabategetsi ba Kongo abariko barasaba amatohoza nibo nyabuna ngo bari bakwiye gutanga ivyemezo n'amazina y'abo basirikare gucyo abagahanwa. Nkomenya ko mu ntara ya Kasai havutse umuhari gwanya leta kuva mu kwezi kw'icenda kwa 2016 inyuma yaho hiciwe Kamwina Sapu mukuru wa bumwe mu bwoko muri ako karere mu kwezi kwa munani abantu bashika amajana abiri akaba ari bavugwa ko bamaze kuhasiga ubuzima kuva ico gihe. Abantu baharugwa mu bihumbi barakoraniye mu mabarabara ari hanze y'inamashinga mateka y'ubwongereza igihe abashinga mateka ubwongereza bariko barihweza nimba perezida wa leta z'umwe za Amerika Donald Trump yo kwemererwa kugira rugende muri ico gihugu ejo. Mwibuke ko umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza Theresa May yabaye umutegetsi wa mbere w'umunyamahanga yabonanye na Trump Washington mu ngoro ya White House mu kwezi kwa mbere yavuyeho atumiye Trump kuzogendera ubwongereza n'ukubonana n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu mpera z'uno mwaka. Inama nshinga mateka y'ubwongereza yakoranye inyuma y'aho abanyagihugu barenga umuriyoni umwe basinyiye urwandiko kuri urubuga ngurukana bumenyi basaba leta guhagarika urwo rugendo. Mu nyuma yaho abandi bashika ibihumbi 300 bace basinya urundi rwandiko bavuga ko bashigikiye ko Trump aja mu bwongereza. Abo bigaragambya bavuga ko badashigikiye imigambi ya perezida wa Amerika Donald Trump mu kuvuga ko afise politike yo gucanisha mu abantu kandi yanka abayisilamu. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu aliyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na kubuga kwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu muntara
iwanyu muntara iwanyu muntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini muntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu muntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu muntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe abatesheje izabo begeranije muri site ya Bugenda na kuva mu mwaka w'1993 bararahira bakarengwa ko batageza gusubira mu mitumba iyo baje bava nyuma y'imyaka 24 baba muri iyo site iri mu ntara ya Gitega bayivuze nyuma yaho leta y'u Burundi tangarije ko igiye kugara makambi yose gadanirijwemo abatesheje izabo ari hagati mu gihugu naho atasango yatanze Raisa Liliane na Mahoro yagendeye iyo kambi ya Bugenda n'iri mu ntara ya Gitega maze adutegurira ino nkuru
Bimwe mu vyereta y'u Burundi itari kwihuriza ko nabegeranijwe muri site ya Bugendana muri uwo mugambi wo kugara makambi yegeranijwe mwa bateshejwe izabo ni kibazo c'umutekano kwiye wotuma abanyagihugu bacitse kwicuma mu ntambara zitandukanye basubira kuba mu mitumba baje bavamwo leta y'u Burundi yemeza ko umutekano kwiye kubujyo atawo bakizira ubwoko canke ivyiyumviro mustanteri Butoyi Beatrice aramutswa komine ya Bugendana abwira aba bateshejwe izabo ati
ikibazo c'ubwoko cyo ntaki hari ntacho mu buzare ro gutaha sinzi gusa waramenyereko bahantu hitwa nga centre gusubira hari yabita ngo ni munyagaje gaca nka taratera imbere ntivyoroshe ariko ubundi ntavuze hari zukugira ubwoko
aha ni mu gihe aba bacitse ku icumu bo bamona ko hatari bwagere gusubira mu mitumba
kugira ngo turonke ukuntu twobaho hariya tubake byo tugora kanini ya gose ubu ni shamba gusa mugabo ibipamagurike Jamatu tera boma gutamatafari yose barasanya kuri hasi. Ikibazo rero ubuki bwo kubaka nidyo tusanga bikugora.
Ikindi gituma batere ku mugambi wa leta nuko site ya Bugendana abenshi bayifata nk'itongo ry'umujyango. Abayaze nijwi rya Amerika basigura ko vyabaye ngombwa ko badandaza amatongo y'iyo baje bava kugira bashobore kubaka utuzu babamwubu. Uyu mupfasoni no mupfakazi avuga ko gusubira iyo yavuye ari nko kumusubiza mu ihumbi narijya n'inyakamwe. Abiwe bagandaguwe mu 96
twari twarubatse ubuntu buto butubu nyene muhabona waraheba ko katsi nyene ukagakotesha hariho nabahebye barakagurisha izinzu mubona zihagaze ngaha zari yevyishye beshi bagurishije udutongo dupande pande tw'udutongo aba basigaye ku mitumba bironkira amafaranga bakakugurira ugacugaruka ugahemba umufundi hanyuma kaza akakubakira none ubuhoho tuzogera gute ko nanyama si umengo twarayamaze tutashe twoshikira hehe mbega tuzoshikira mwishamba mbega tuzoshikira musi y'ibiti byo kwibarabara bangwa bazogwa kunzira ndico gituma twavuze ko ari kwangazwa no kwangazwa nyene n'ukuri umwana kiri muto afite imyaka 3 abwira umuvyeyi ngo mbega mama tuzoja hehe nayo ukuze rero wicwa n'intuntu leta niduhumurize
aba bateshejwe izabo babandanya bavuga ko bafise amakenga yabo cabegukirwa naya mazu ari nkamwe bo yakugwamwo kuri iki kibazo kijanye n'amatongo Terence Ntayiraja ugize ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu arahumuriza abafise amakenga yo gusubira ku mitumba baje bavako
abatari matongo y'abandi barashobora kubisaba ahubwo bakaja mu mugambi w'ibigwati bashobora kuguma aho nyene bakongeraho nabandi bantu badasangiye iby'ubwoko kugira ngo babane nabandi bumve ko bisanzuye abo ndi singombwa yuko botegeza kuhava canke bakagumwa bumva kiretse yakene ariko leta ishiye hagira umugambi kigwati ahubwo gishaho nabandi bakabana nabandi ni giza cyane mugabo ku bantu bakiri muri site kandi bakagomba kwitwa impunzi kandi bari mu itongo ry'abandi ndumva ko ari ikibazo aho naho niho leta fati bintu mu minwe mbego umuntu kwa yavuye mu itongo yiwe ryagiye no kuvuga adafite itongo niko cyo kwicarira leta ikikara amatongo ifise igatunganiza abantu umwe wese akaronka aba atawanja uhangura
yemara abahinga banonose vye nyifato n'imibereho y'abantu bavuga ko ikibazo cabahuye ni hahamuka rya mabi yo mu ntambara arico kwitondera bakabanza bagategurwa imbere yo gusubira mu buzima bwa kera mediatrice ni Baruta no muhinga
mu bisanzu y'umuntu aboneye ivyaga hantu akagenda akahava biba bijanye n'ico gikomere yaronse no gukoresha ubwo buhinga bwo kumviriza kumva insiguro ahubwo buzima yaciyemo ingena bubona atacanke ingene abutahura kugira ngo ushobore kumufasha kubiyindi siguro hamaheze asubira beho bwa bundi rero asigara ahabona ibisanzwe arashobora gutandukanya ivyamushikiye naho hantu yabaye vyamushikiye ari
Amakuru dukura mu ishiramwe ry'abacitse ku icumu bibugendana Arejebu avuga ko hari umugambi wo gusubira kubakira neza intatemwa zahahambwe abahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu 1996 bugahitana abarenga 600 akaba ari mu ntumbero yuko hoba ntibagiranwa iyi ntatemwa ikaba iri mu bwinjiriro bw'ino site ibugendana mu ntara ya Gitega Raisa Lilian ina mahoro Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raisa Liliana ina mahoro mbwira bariko baratwumviriza kukiri ngaho muri iyo site ya Bugendana uri kurabandanya ukora kuri iyo nkuru bamwe mu mpfuvyi zo kubera ubwicanyi bwabereye Bugendana bakaba bahejeje kukubwira ko baguwe bakiriko ahango ni mu gihe muri bo hariho abatazi neza amamuko yabo kuko bavukiye mu ikambi canke bagakurirayo twemeye kuzogaruka kuri iyo nkuru ejo mu kiganiro cacu iwanyu mu ntara.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko ikiganiro muri sanga ni misi yose saa 10 no musi Oriana itangisha akaza kuyaga n'abafasoni bari bagiye arusha kuganira mu vy'amatati y'abarundi. Tuje muri ca gice ca kabiri c'ikiganiro iwanyu mu ntara kwa kabiri aho duhi jambo abarongoye amadini mwa mumaze kumva ngaho ku mitumba itandukanye mu makambi atandukanye abantu bavuga ko badashobora kurondera akazi ko badashobora kwivuza ariko Imana izokwikorera ngo bakibagira yuko ifasha uwifashije. Uno munsi rero mugenzi wacu Diane Ndonse ari muri studio i Bujumbura aza kuyaga n'abatumire biwe ku ico kibazo adasize inyuma ikibazo c'amasengesho yo muhira ngo ariko arasambura ingo n'ikibano. Reka tumuhe mikro ya kila batumire biwe.
Ego Diane turabashimiye ko musubiye kuduha mikro hano i Bujumbura ndaramukije abariko baratwumviriza nongera nakira abatumire bacu tukaba turi kumwe n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji Terence Ntahiraja ndabaramukije kandi ndabakiriye muri kino kiganiro.
Ndabaramukije mesha makuru ndaramushimira umukozi w'Imana twahuriye hano mu kiganiro.
Undi mutumire ni Pastori Muzuri Alexi arongoye isengero Shama Temple ryo mu Ngagara na mwebwe ndabaramukije.
Ego ndabaramukije menye kubahwa umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu.
Uyu munsi tukaba tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'amasengero mu bijanye n'iterambere na cane cane mu bo barongoye. Tukibutsa kandi abatwumviriza ko muri ko mwumviriza Ijwi rya Amerika. Tutangure duhi jambo Pastori Muzuri atubwire ingene bafasha abakirisu canke iyindi migwi y'abasenga baja mu byumba vy'amasengesho bakamara iminsi bakibagira ibikorwa vyabo vya misi yose vyo kwiteza imbere. Pastori mwebwe mubafasha gute?
Ubwa mbere abo bantu babahurikiye muri byo vy'amasengesho rimwe na rimwe novuga ko tutabaze kuko nta cumba c'amasengesho kibaho kiba hanze y'ishengero gikukira ishengero. Ego rimwe na rimwe amashengero aragira ihuriro mu kibano byo bamwe bita ishingwa muryango abandi bakavyita amafraternite amasere de priere. Iyo ni ihuriro ry'abantu babana mu kibano basangira ijambo ry'Imana ariko yama ivyo bintu vyitwa ivyumba vy'amasengesho bikorekera mu mazu y'abantu n'ahantu hamwe hamwe mu vyumba akenshi abo bantu ntituba tubazi n'abantu batabafisaho bakukira batabafisaho babareze nabo bajejwe Niho abo twama twumva kenshi ko bahuriye ahantu mu vyumba vy'amasengesho mu mazu abandi mu misozi bakahamara iminsi itari mikeya vyitwa ngo ko barasenga. Ariko n'ukuri ndibaza kutari ari ugusenga kuba ari ukuyoba canke se kuzimira.
Baba basanzwe bari mu masengero ariko musanzwe murongoye.
Sinova ngo bari mu bamashengero songo turongoye mu bakirisu. Ariko akenshi bamwe muri abo bari abigeze kuba bakirisu bagahunga uburongozi bw'ishengero. Bagahura n'abandi bakirisu basa n'abahunze uburongozi bw'ishengero bagahura. Abenshi muri abo bantu ntibaba bari abakirisu b'isengero rimwe ngo bazwi n'umurongozi. Baba ari abantu bavuye mu masengero atandukanye bakinyegeza uburongozi. Bakaza guhurira muri izo masengesho bitagira ubibazwa bitagira uvyitirirwa bitagira ubikurikirana atanuzi nibikorekerayo nibiberayo.
Reka tubaze waserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntayiraja, mwebwe abo bantu babazwa nde ko abarongoye amasengero ko pastor avuze yuko abo bantu atabubaze?
Eh, murakoze cyane. Ngira ariko batubiza yuko amashengero agengwa n'ibwirizwa rishasha rimaze imyaka 2. Imbere yaho hariho itegeko bwirizwa ryafatira hamwe amashengero n'amashira hamwe. Iryo rero ntacho byavuga kuri ivyuma by'amasengesho. Kuvyo bwirizwa rishasha risohotse, ivyo bintu byarahagaritswe kandi birabujijwe. Ntambwo w'abantu bagenda mu nzu y'umuntu bitazwi iyo grupi hari cyangwa iyo migisha nk'ayo maserire, ikibanza kishyewe n'amategeko ni ku ngoro y'Imana ni ku rusengero. Kiretse abarongo y'ishengero bateguye igikorane hashobora kuba stade kabironkera uruhusha canke ahandi hantu hari inzu nini y'amanama bakavuga bati ni gikorane twakoze, ivyo barabisa bakavyemererwa n'amategeko. Ibisigaye byose biri inyuma y'amategeko.
Iryo tegeko rishasha muvuga ryo baryasohotse mu ngo mu 2014.
Yego, igereka rya 31 Kigarama 2014.
Eh, ariko inyuma yaho risohotse sinzi ko murara abakoryo barishigwa mu ngiro kuko nubivyo vyumba vy'amasengesho biravugwa ko bihari.
Aho bahabaye gusabara ko babijeje kuko birawujije kuko harabiraye ibintu bibi cyane. Igituma byahagaritswe baragenda ngo nimigu gusenga ugasanga havuyemo ibindi bintu, havuyemo ubusambanye n'ibindi, harabigebe batwarinda ahantu bakaruka igize kuba igihe kimwe muri Nyanzarake. Aho hari icyumba cy'amasengesho mu ishengero kanaka sinibuka ingene yitwa, aho abaje aho umukobwa na nyina hageze igihe umukobwa afite inda maze bimaze gutera ingorane baramubaza avuga ko ari pastor yayimuteye. Umva ko ryari ibara pastor ntiyari yagirutse pastor kuko ntiyakora ku rusengero, yari umuntu uvuga ko ataye umurongo w'Imana yinyegereza mu gikorwa cy'Imana no kugitukisha mugabo akajya gukora imigambi ya shetani mibi muri ivyo vyumba. Ivyo rero byo gusenga ni ku mugaragaro nico gituma byahagaritswe ababikora bose birahujije kandi bihanwa n'amategeko.
Kubera ataburongozi buhari mu bisanzwe bw'amasengero canke no mu ntwara
isengero afite ingene ritunganijwe iri bwizwa yabivuga neza nko pastor yabivuze. Arasaba aho bubaka no kuvuga yuko mwiri bizwa rishasha amasengero yose arafise ingere yubatswe ndetse ni metero ziharogwa kuva ku idini cyangwa ishengero rya kurindi mu gisagara ni metero 500 mu gihugu hagati ni kilometero. Ibyo rero birubahirizwa mugabo kuva itegeko rigiyeho kumbe hari ibintu bishobora kuba byaragiyeho kera imbere y'itegeko aho vyogora kuza gusambura ingoro z'Imana, ariko kuva rigiyeho kugira hazi rutonde guhera icyo gihe aya mategeko arubahirizwa.
Pastor mwebwe abo bantu murabahakana ariko mujejwe kuvuga ubutumwa bwiza, none abantu muramo bashikira ko baje ku murongo nkuko umuvugizi w'ubushikiranganje abivuze mu ntara ya Rumonge ariho ibyo byumba by'amasengesho muri iminsi nyene byibonekeje, ariko muravuze ko atamashengero bakukira barimwo abo bantu mwebwe murabashikira mubafasha gute bene abo bantu muvuga ko bataye murongo?
Mbaje gusubira inyuma kuco nyakubaho yarahejeje kuvuga umwunganizi w'umushikiranganje. Ubwa mbere umuntu ntashobora kwitwa umupastori adafise isengero arongoye riri ahantu hazwi rizwi n'amategeko, kuko uwo mu gihe yabayeho ntabwo ari umupasitori, ntabwo ari umwungeri w'abantu. N'abo bantu rero bitiriye ayo mazina rimwe na rimwe babarukiye muri izo zumba z'amasengesho bajana abo bantu aho hantu bakabakoresha ingeso mbi bakabigisha inyigisho zitarizo, akaba ariho hagenda haduka ubwo bukozi bw'ikibufatiye gukorera abantu ikibi.
Eyo hanini ngo bavuga ko zasambutse kubera nk'umukenyezi akagenda akamara inkindwi yose muri icyo cyumba cy'amasengesho yataye ibikorwa byo mu nzu, murumva ko bibabuza mu iterambere.
Icyo kironona kironona igihugu ubwa kabiri kikora n'iteka ry'ishengero, kuko ubwa mbere abo bantu bariho izo nyigisho z'ibinyoma ubuvugishwa bw'ibinyoma no kugusambura imiryango, ariko mu bisanzwe bategerezwa kuba abo bantu bari mu masengero, kuko isengero icyo rijejwe rije kwigisha abantu ubwa mbere umubano mwiza hagati yabo n'Imana n'umubano mwiza hagati yabo mu kibano. Kuko ibi bintu byadutse muri kino gihe numva ubushikiranganje bwagize neza cyane iteko ryaje rihageze kwa ngo dufashanye nabo kurwanya ibi bintu. Usomye muri Bibiliya mu ishengero ry'Abatesalonika usanga higeze kwaduka inyigisho nk'izi zibwira abantu ngo Yesu araje ngo ntibakore ntibagire ibiki. Ariko Pawulo tubona Pawulo ahababwira ngo udakora ntakarye, kuko umuntu wese ategeza gukoresha amaboko yiwe kugira ngo abeho.
rero aba bantu nta kindi kindi bashobora gufashishwamo uretse guhabwa inyigisho aho bigoreye rero nuko kubashikira bigoye kuko aho baba bari basa n'abantu bakorera mu kinyegero ishengero niribemera amateko ya leta ntabemera nico gituma aba bantu ari kubakurikirana neza
itegeko turumva ko ryagiyeho ariko mwategekanije gute kugirishira mu ngiro kugira ngo nyene iryo tegeko rishigwe mu ngiro ribe ngendegwako
itegeko rimaze gusohoka rica rijya mu ngiro nibihano birategekanijwe kubafasha bahanyaga amategeko ahubwo aho njumba vyo wayo aho kubara kamaramaza nico gituma kubajeje intwaro canke bajeje umutekano kuko no guhunganya amashengero guhungabanya imibano n'ingo kandi ntibabuza abantu gukora gusa n'izindi ngesombe banabuza no kuja kwa muganga
ego
umuntu akicwa na malaria ngo ariko baramusengera deje ariko yasengerwa n'umusambanyi isengeje cy'umunyavyara ngisese imibere y'uhoraho none abo bantu bakora ivyo bintu vy'amanyanga bigira abakozi b'Imana bakariyo babohera abantu mu cyumba ngo ariko babasengera ngo bakire kuko abije abanyuma bivuga ko bazambika ibigazo ko barwaye bagakira n'abakozi b'Imana bo kuri bavuga mu kuri Imana yasize habaganga ngo bunganire ivyo bikorwa byose Elega no muri zantumwa harimo muganga paho yari mu docteur kandi yarakora igikorwa nico gituma rero twaza turatahura ibiro twavyagiyeho kubera iki ijambo ry'Imana ryavuga yuko mu bihe bya nyuma hazoza abantu bigira bavugishwa n'Imana kandi ngo bagenda bambaye nk'intama n'amabibiliya n'abindi byose ariko ngo muzubamenyera kubikorwa byabo be nabo rero bari ko baribonekeza nico gituma nakuye kumera ati ubuzima bwanje mbega iherezo ryabwo buzogera hehe
arika butegura gute
aya mategeko yaje kugira ngo ashye ku rutonde bafashe imana gukora ico gikorwa babikora bisuza amategeko atakaje gari karimo
ni kuvuga baje ku mirimo hama no gusenga ko kuri mu pastor abo bantu bakwiye gusenga gute
mirimo gusa sindakwasa ijambo ingingo ya 25 iravuga ibyo amashengateza gukora hejuru byo gusenga haraje mu gukora ibikorwa by'iterambere kubaka ibitaro kubaka amashuri ishengero riremereye kubikora no gushiraho ibinyemeyesha makuru mugabo rikagira amasezerano na leta ingene bigenda bikorwa bijya bita convention nico gitusanga ari amashuri akukira amasengero nico gituma hariho ibitaro ikukira amashengero nuko bategeza nabo gukora ikoro by'iterambere mu mibano bifasha mu magara y'abantu no mu ndero no mu bindi byinshi bahamagara gukora hejuru yo gusenga Imana kuko utari Imana ntakarya bivuze bategeza gukora
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka twumvirize pastori Muzuri Alexi asanzwe arongoye isengero Shama Temple mwebwe mubafasha gute namwe abantu kugira ngo bashobore kwiteza imbere
ikintu cya mbere bibiri iravuga mu chete Pawulo yandikiye bitesalonika mu gice cya 4 ku murongo wa 11 ngo kandi mushishikare kwiyorosha ngo no gukora ivyanyu no gukoresha amaboko yanyu nkuko twababari uni Pawulo havuga kugira ngo mugenda ningeso nziza kubohanze kandi mutagira ico mukenye bigomba kuvuga ko ico dufasha abakristo ni gike ubwa mbere dufasha abakristo mu bijanye no kwegera Imana gutunganya imitima yabo ubugira kabiri tugafasha abakristo mu kwiyumvira hejuru y'ubuzima bwabo bwa kazoza ko hijye gusenga uyo muntu aratunze umuryango canka ari mu muryango mugiye atunze umuryango rero nimba umujanye kwiyugarana mu cumba c'amasengesho udafasha umwanya wo kumufasha kwiyumvira kuri kazoza kiwe uri inkozi y'ikibi nk'abandi bose kuko biravuze ngo mugihe ukenye no gusenga ntusenga neza nico gituma amasengero ico dukora tugerageza gufasha abantu kugira ngo biyumvire ku mana biyumvire kuri bagenzi babo biyumvire kuri kazoza kabo kandi ivyo byose babikora mu gusenga no mu gukoresha amaboko yabo
ariko pastor burya nuko twavuze ivyumba vy'amasengesho gusa n'amasengero abataje muri ivyo vyumba vy'amasengesho nabonye ntari gihe bakuri inyigisho mu masengero nk'izo cyanke bakagira n'imisi myinshi batonda ku masengero bikaba ibintu bibatesha umwanya mu byo bategezwa gukora by'iterambere ryabo umuntu ego yategezwa gusenga kugarukira hehe ahama ibikorwa akabikora ryari
ugusenga imisi yose bibiri yivuga so kwama mu isengero kuko ni miburiburi ni ngombwa ngo umuntu agire umwanya wo gusenga mu isengero nimiburiburi kabiri imwe cange se kabiri mundwe abantu bahurira ku isengero indi minsi abantu bafata umwanya kwiyumvira ku buzima bwabo kuko nimba ishengero rivuze ngo bahurire ku isengero iminsi imwe agamba ishengero ko ari gishima ibintu bitari byo harabwira abantu ko batarwara
ntabaciriyemo harabavuga ko badafise nico bakora nk'aba bavuga ko bafise nk'ubushomeri bw'akazi abo nabo bavuze bati dushaka kwibera mu isengero iminsi yose ko yakabaye kugira dusenge Imana turabici dukorera abo nabo mubabwira iki
mvuze ngo ku ruhande rwacu aho duherereye icyo dukora turafata umwanya uretse kwigisha abantu ijambo ry'Imana turafata umwanya tugafata abo bantu tukabicaza hamwe tukarondera abahinga babinonosoye bakabafasha kwiyumvira hejuru y'imigambi ya kazoza kabo kugira ngo uretse kubigisha ijambo ry'Imana turafata kandi kanya tugategura inganda z'abo bantu batagira icyo bakora bari mu isengero. Tugafasha abantu babigisha ukungene bashobora kwiyumvira, ukungene bashobora kwiyungunganya, ukungene bashobora kubaho batazeyinze, badateza amaboko. Kuko amaboko y'umuntu ni igikoresho Imana yamuhaye. Tutabiyumviriye ku buzima bwawe bwa kazoza, n'ijambo ry'Imana tubigisha ntacyo rishobora kubamarira.
Ego, mu gutera turangiza kino kiganiro, nibyo mwebwe abaseruka ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu burashiraho itegeko amasengero agenderako. Muri ko mukorana gute kugira ngo ibyo bintu nyene bishobore guhagarara, kuko hari nabandi basigaye baja ku misozi bakavuga ko bagiye gusengerayo bakamara iminsi. Hari nabo numvise bivuga yuko banyagirirwa n'imvura ngo kubera Imana itaravuga bashobora no kwandurira indwara. Muri ko mukora gute mwebwe mushikanganje bw'intwaro hagati?
Nagomba kubwira ko batwumviza yuko twebwe turagira amanama buri gihe duhuza abakozi b'Imana tubibutsa ababwirizwa ngenderwa ko ingene amashengero aza gukora. Niyo murimo wa mbere dukora, tugatanga impanuro. Hamwe bisigaye barongoye amashengero nabo sabana baraheza tukabahaye amategeko kugenda kuyubahiriza. Nagomba nibutse batwumviza ko hari ibihano bitegekanijwe. Mu gihe ishengero rya ryo ryose ritayubahirije umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cy'urundi gihugu arafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhagarika iryo shengero mu kiringo cy'amezi atandatu. Bibaye ngombwa rirafutwa, kuko icyo gihe aca haraporo cyo bita ubutungane kuri administrative, agaca yisaba yuko ifuta burundu iryo shengero. Ibyo biri mu itegeko. Aha nagomba kubwira pastori ari hano n'abatwumva bamenye ko bitegekanijwe kandi abazobirenga ko bazohanwa n'amategeko.
Pastori hari ivyavuze nawe nyene yikura ko avuga ati ivyo vyumba vy'amasengesho n'abaja ku misozi twe ntitubazi nk'abarongo ya masengero, ariko barahari abo bantu babazwa nde mbazohanwa gute?
Ubufasha wese ateza guhanwa. Aha rero dusaba abakozi b'Imana bazi ko ivyo bintu bikorwa mu kinyegero ko bategeza kubimenyesha intwaro kugira ngo ingingo zifatwe zibereye. No guhakararo kejo bundi hari abantu bagize ishengero bishasha baca bagenda ku metero 10 baca kubaka isengero imbere y'iyindi. Hari mu ntara ya Bururi ejo bundi ntara kwezi kurahera, maze ababijije baca baratwandikira bareke umushikiranganje aca yafata ingingo ibereye, kuko gisaba cyo ntara gusoma amategeko ngene yanditse, maze abantu baca bahagarika ibikorwa byabo bataha n'imiburiburi mugenda ku kilometero kuko hoba harimo akajagari no gusamburana kandi ibintu bitumvikana. Rero turayubahiriza mu bwa misi yose n'uruhara rwa twebwe n'abanyamashengero nyine kuko n'abakozi b'Imana nabo twatwabahira ibiza ngo badufashe twese bafashe n'intwaro, kuko mustanteri ntiyorota ngo acamenye uriko birabera mu kigegero. Umwe n'igihugu cyose abwiye gutanga inkuru ku kintu cyose kiriko kiraho nyanga amategeko maze ingingo zigafatwa.
Pastori, mu kurangiza namwe ibyo mumva ko bizoshoboka ko mushobora gufasha abo bantu muvuga ko mutitirirwa mugakorana n'abajeje intwaro kugira ngo ibintu bije ku murongo?
Kimwe cyo numva no hanura abongere b'amashengero kwigisha inyigisho z'ukuri, bareke gukwegerako, bareke no kubwira abantu ibitabaho ibitajanye n'ubuzima bwabo n'imibano yabo. Umengo kubwira abantu kwiyobagiza ko bari mu isi bategezwa kubaho bagakora bakabana n'abantu, ico ni cambere cha kabiri. Numva nabwira abantu bariko baratwumviriza kuko ivyo bintu bajamwo byivyumva vy'amasengesho iyo misozi baduga ko ahenshi uretse kuhandurira ingwara bahuriye n'impemu mbi n'ibintu bibi.
Impemu mbi zo guhema canke
z'abadayimoni, kuko mu gihe muhuye n'ahantu mukivugisha ngo ko muravugana n'Imana abari satani muri ko muravugana, kuko si Imana muvugana, kuko Imana ivugana n'abari mu rutonde, Imana ivugana n'abakora bisunga ijambo ry'Imana, kuko biri tubwira kubahiriza intwaro, kubahiriza icyo ubutegetsi buvuze. Umugararije nimba biri utega kubahiriza uburongozi ari ubw'igihugu ari ubw'ishengero, ukaba uri kunakora ibintu binyuranye n'ishengero n'igihugu, aho si Imana mukorana, nuko raba neza muri ko murakorana. Rero ngibaza kuko dukoranye n'ubushikiranganje n'abajejwe intwaro n'umutekano, ndibaza ko tuzagerageza gutuza ibi bintu bisa n'ibiriko bironona imibano y'abantu mbere n'imitima y'abantu. Ngaba nobonera akajye kuvuga nti dukoranye muntu nari nk'uko ubushikiranganje bwabitanguye. Ndizera neza kuko abantu bazova muri ibi bintu hamwe na cyane cyane no gutsimbataza inyigisho z'ijambo ry'Imana kubijanye n'uburyo abantu bo kuyumvira ku buzima bwabo bwo muri kazoza kubukristo bw'umutima no kwiyumvira ku buzima bwabo bwo kubaho kwa minsi yose kubijanye n'imibano no kwiyungunganya no kubaho.
Ego, reka turangize kino kiganiro twibutsa abariko baratwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika, aho twariko turavuga kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu iterambere ry'abakirisu babo ari nabo barongoye. Dushimire pastori Muzuri Alexi arongoye isengero Shama Temple ryo mu Ngagara, turabakengurukiye kwa mwitavye buno butumire.
Murakoze kudutumira.
Dushimire kandi n'umwunganizi w'umushikiranganji ajeje intwaro hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu, akaba ari umuvugizi muri ubwo bushikiranganji Terence Ntayiraja, namwe bwe turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire.
Murakoze kudutumira. Ndangije nkebura abantu bose barongoye amashengero kubereza amategeko ubuzo yarenga ko azohanwa atakinya.
Tukashimira rero Diane Ndonse yari ngaho muri studio y'Ibujumbura ho yari kumwe nabo batumire biwe bariko barayaga kuri ivyo vy'amashengero akabino ngaha dusozere ikiganiro cacu wanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukire ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo masaha ari imbere harimo ikiganiro muri sanga muza gukurikirana kuva saa 10 igeti saa 12 turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igeti saa 1 n'igice naho makuru arambu yavugwa ku isi na cane cane muri Afrika Mururani gwe Diane Nahazwe Innocent Kimenyi na ingénieur yashikanya majwi ahiwanyu tuzosubira jo nkaho twatanguriye